Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya ndwi nyandagaru umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwirwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira ubwo bani bwinshi muri bamwe banywanye b'umugambwe ipfo na muri commune Musongati aho ngo bariko bagikwa ko iterabwoba na bamwe b'umugambwe CNDD n'abajejwe intwaro ko bashobora no kwakwa ubuzima bagirizwa kurwanya imigambi y'umugambwe CNDD FDD abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bafata ingendo bakoresheje ibarabara rya Rumonge y'Ubujumbura basaba ko iryo barabara ryosubirwamo ngo kuko ryuzuyemo ibinogo ibyo navyo ngo bikagira ingaruka mbi ku magara yabo. Leta iherutse gushingwa ngo ifise akazi kenshi cyane kandi gakomeye ko guhindura ibintu kuko zibiri zagiye zibisikanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye byayitaye kuwa amazi bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe CAFSEME aho asaba umukuru w'igihugu kubareka bagakora bigenga mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ubwoba ni bwinshi muri bamwe banywanyi b'umugambwe ipona muri commune Musongati mu ntara ya Burunga bamaze iminsi bagirwa ko iterabwoba aho bavuga ko no kwakwa ubuzima bashobora kubwakwa na bamwe mu barunguye umugambo CNDD-FDD no mu ntwaro muri iyo komine bagizwa ngo kuburabuza imigambi y'iterambere y'umugambo CNDD-FDD muri iyo komine. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean-Georges Kibogora.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine ya Musongati abitumenyesha ngo harakagwitagizwe na bamwe mu bategetsi umugambwe CNDD-FDD bo bariko barategura kugira n'abo bose atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngaho igiharo abo nabo bakaba bagirizwa ko babangamira imigambi y'iterambere y'umugambwe CNDD-FDD. Isoko ryacu rikatumyesha ko bamwe mu bavugwa ko bariko bagirwa ko iterabwoba bashobora kuzimanganirizwa ubuzima bwabo harimo Izuwere Ntakarutimana ahagarariye umugambwe IPRONA muri komine ya Musongati Jumate Honeste aturuka nawe nyine mu mugambwe IPRONA hamwe n'abandi binaribonye ngo batumve imigambi y'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru ava ngaho igiharo atumenyesha ko mu nama yabaye ku Imano heze yari mu bamwe mu barongwe mu gambo CNDD-FDD na bamwe mu bajeje intwaro bafundise ko bokora ibishoboka byose kugira ngo bahashe aho bose batavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ayo makuru akemeza ko bamwe mu bari bitavye iyo nama yo mwibanga harimo Saracene Mbonirema yahora umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine ya Giharo Siriyake komeza urugendo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Butezi Alexi Baraguma atwara umugambwe CNDD-FDD muri zone Giharo hamwe na Desire Bigirimana umukuru wa zone Giharo. Abanyagihugu muri kino gihe batekewe n'ubwoba ko umwanya uwo ari wo wose bashobora kuzimanganizwa ubuzima. Isoko ryacu rikatumenyesha ko kubera ubwoba atanumwe yubahuka kwitura ubutungane. Abanyagihugu bavuga ko hamwe atacho kugwa mu maguru masha ibara rishobora kugwa ngaho muri komine ya Musongati bagasaba amashirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu gukurikiranira hafi ibiko biraba muri iyo komine ya Musongati. Kuri makinga yose uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera Desire Bigirimana umukuru wa zone Giharo cyo kimwe na musitaneri wa komine ya Musongati kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefone zabo ngendanwa.
Urakoze Jean-Georges Kibogora. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bafata ingendo bakoresheje ibarabara rya Rumonge Bujumbura bavuga ko iryo barabara rimeze nabi kandi rikaba rirangwamo ibinogo byinshi bimerera nabi amagara y'ingenzi na cyane cyane igice cya Minago gitaza. Abo banyagihugu basaba ko iryo barabara byose bigwamwo nkuko byari byemewe n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Abanyagihugu biyunguruza bakoresheje barabara iva mu gisagara ca Rumonge baje ku mugo mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko iryo barabara ryononekaye cyane rikaba ryuzuyemo ibinogo gusa, bakamenyesha ko ingaruka ziterwa n'ubu bw'iryo barabara ari nyinshi cyane, na cyane cyane ku baje kwivuza no kurondera ibyo bakenera mu gisagara ca Bujumbura.
Barabara imeze nabi cyane, icyo gice cyo kuva mu minango gushika ahantu bita mu gitaro, ufashe urugendo ushikayo amagara yawe yasinzikaye, naho umuntu aba atwaye indembe ashikayo iyo ndembe yabaye indembe nyene yasinzikaye kubera iryo barabara. Kandi iryo barabara ryahora ridufasha mu kujya gusunira mu gitaro cyangwa i Bujumbura, usibye ko i Bujumbura ariho ari umugwa mukuru tujya kuronderayo ibintu bishobora gufasha ubuzima bwacu.
Abanyagihugu bagasaba ko leta yogira ico ikoze kugira ngo iryo barabara rikogwe ryongere gukora neza.
Basaba leta ko yogira ico ikoze kugira ngo ico gice cyo kuva mu minago gushika mu gitanda gikogwe neza. Twari twagize icyizere tubonye ishyirahamwe rya Sogea Satonu na iyo traba ariko baragerageza gukora iryo barabara, ariko ubu byarahakaze, nta muntu yamenye ingo yatumye ibyo bikorwa bihagarara. Tusaba leta ko yongera icyikoze kugira ngo iryo barabara rikogwe.
Mu ruganda rw'amakuru kwa Radio Inzamba Gateka Kawe, twagerageje kurondera abo mushikiranganje bujejwe inyubako kugira ngo tumenye ico bakiriho kirakogwa kugira ngo iryo barabara risubire ku banyabagendwa, ariko turabakena.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Ahandi hari imidogo myinshi ni mu batwara imodoka mu gisagara ca Bujumbura, ngo kuko bamara igihe kinini barindiriye guhindurirwa uruhusha rwo gutwara imodoka mu gihe baba banagwishuye. Bamwe mu bashoferi bavuga ko bari mu gihombo kuko ngo n'impapuro bahabwa mu kurindira ko izo mpusha ziboneka abapolisi batazemera, ahubwo babaca amande. Abo bashoferi barasaba leta kubakemurira icyo kibazo. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu bashoferi baho mu gisagara ca Bujumbura, ngo barabangamiwe cyane nuko bataronswa impapuro zabo z'uruhusha rwo kugendesha imodoka ku gihe. Bamwe ngo bamaze amezi atari make barishyuye kugira bahindurirwe iziba zarataye igihe, ariko bakaba bataraziroswa. Byongeye ko igipolisi kibafashe bariko bakoresha urupapuro bahabwa mu gihe barindiriye izo musha ngo babaca amande.
Ushaka kugendesha imodoka usigaye ari ikibazo. Jyewe ubwanjye nararishe ndagenda ndagurisha renverma, kirusha bwo kugendesha imodoka icyo bita permi ndariha, ndujuje ibisabwa ndariha, maze hafi amezi atatu bambwira ngo permi ntiraboneka. Ubu tumaze iminsi twicaye, n'ibyo biratuma abapolisi bataye ibanga ry'igihugu baricitse mu kiza. Ariko baraducamande ngo nta perimi dufise, kandi hari igihe usanga igisata kigeje gutanga urusha wo kugendesha imodoka hariho urupapuro baguha wemeza ko warishe, uburagira ko kuri urwo rupapuro.
Aba bashoferi basaba leta ko yabakemurira iki kibazo mu maguru masha, kuko ngo ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze.
Twebwe abashoferi cyane cyane abatakisimeni turasabye leta idukemurire ibibazo kiruhusha rwo kugendesha imodoka.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe, twaronde kuri telefone komisiyara
atwari igisata kijejwe
gutanga impusha zo gutwara imodoka kugira batubwire icyo bakiriko kirakogwa. Turabakena.
Inzamba.
Leta nshasha aherutse gushingwa ngo ifise akazi gakomeye ko guhindura ibintu, kuko leta zibiri zindi ziheze ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye cyazitaye ku amazi. Bivugwa n'ishyirahamwe Parseme. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme, asaba abagize leta nshasha kwisuzuma bakamenya icyo baje gukora bafatiye ku bihanze igihugu, umukuru w'igihugu nawe n'izindi nzego nabo bakabaha uburenganzira bwo gukora bigenga. Kurikira
leta zibiri za mbere zarananiwe gutora inyishu ku bibazo bihanze abantu, zigiye bya bibazo bikiduhanze kwa kundi mbere byariyongereye. Mu gifaransa bavuga bati nk'iyi leta ina pas droit à l'échec, ni kuba yuko iyi leta ntiyari ikwiye kunanirwa. Ntibabyumve kuko ntiyananirwa nayo, ni kuvuga yuko n'imanda y'umukuru w'igihugu ya mbere nayo nyene urumba izo binaniwe no gutora igishugazo by'abarundi urumba rero kuri ugu nawe nagira ingufu nino leta bayibavuga ati kurekti sharoti to ibintu bihinduka itandaze hinduke uko leta ihinduka mu Burundi baguma bahindagura mu ministeri ingene yitwa ivyo ugasanga amadirekisi agoma yimukayi guhara amadirekisi yarakijuragirika kuva muri leta iheruka bagasubire yimuka guma giruku uko leta ihinduka amadirekisi yitwa mu misozi ariko arahinduka sifatana n'ikindi gisubi ibyo rero kera ama ministeri yashobora kumara imyaka 8-10 yitwa uko kugira abantu kuko birazana icyo bita mu France instabilité administrative programmatique financière des ressources niterage ba ministère agabanuka cyane naho nyene bazeze bahagabire kuko abyo bazo barundi bafite barabe neze je ntuzusanga umushikiranganje ari karara asanga afite ibyazo byinshi byinshi muri ministère iwe ire twibonye wirabye ahari nigizwe n'abashikiranganje bashasha turetse babiri umengo basubiyemwo aho bahora nundi yagumyemwo umengo bamuhindu y'ubushikiranganje no kuvuga n'abashikiranganje bashasha mu bisanzwe bagita kwa rifyiza ya baraso mashasha je ahantu hahura ibibazo umushikiranganje wese abe abona yirabye mu kiyo introspection kwa fise competence technique agize ubushikiranganje bamuhaye uvuga ngo uje kwiga ngo uje kugira iki akutahura mu bumenyi ufite icya kabiri raba morality no kuva gukunda kazi kudakunda by'ubunyonyezi kutazi umenye ngo uje gutunga uje kubaka ibitubatse uje kugira iki cyangwa uraho ufite leadership kwiye nimba leta kuri ugo yizera abashikiranganje yashizeho kugira ngo ziboneke iyi ekipe leta igiza kuri cyo bita plein pouvoir opérationnel nukuba kuyubasha gukora ibikogwa hanyuma nyimba ari za presidence akaba suivi mugabo abashyiranganje bagakora
Faustin Ndikumana aributsa abagize leta ibibazo bihanze igihugu muri kino gihe akabasaba ubwa mbere na mbere kubahiriza amategeko bihereye ko kuko igihugu cyose kigengwa n'amategeko n'ubunyene twumvirize Faustin Ndikumana arungushira hamwe parsem
ni story naho nduye umenye ko abarundi barushe ibintu by'ibitoro ibintu by'amadevize ya ibiciro ibura gibize bya ngombwa kuburaguza gukora igambi umuntu yikoze cyo bitari liberté économique igiturire muri administration hanyuma ikindi leta yuca yihutira ibintu bitaratu ari kintu ca mbere kugarukira kubaha amategeko leta nshasha nigarukire kubaha itegeko muri ega kwiki gihugu kuba itegeko n'atu biki igihugu abantu tubaka amategeko ni jengre kuna kubiga ma ico bita reforme makroeconomique no kuvuga ibi bintu by'amafaranga bwundwa gute inyana makora ari karakwa inye natangwa agasakiza ngene biri ko biragenda politique budgétaire ibi by'amafaranga ari tikoresha ngene bigubishibwa niba bigarukire andre no madesafere abikorera utwabo infrastructure kwanya giturire ibi ava mu déclaration de turagusaje ministre itanga karorero bunyine nabandi bose leta nestori leta bisara cooperation bakunze ibi byagije muri ibyo byose biko biraza ni cooperation nabi tuzoshora kubaka ntabwo baratuzokubaka cooperation itarimo muri ibi capacité y'ukumerita cooperation y'ukumerita gushora kubaka ni deria biboneka les institutions baraguba gafashe cohesion ibi impunzi bigabana kabana baterasubiza hamwe iyi chapitre ya 2015 heri kusasubiri hamwe ibi bintu abantu baseguza barahimbaza amahonya bwo kwaba mukwabo turiko dusubira inyuma ibi bintu ba transparence electorale leta nesto utegura amatora aboneka ariko 2022 leta nesto daba subiza neza murahe migenda n'ibigo duhana imbibi bisubire bize birashe dehoration diplomatique aboneke urupapuro rw'inzira sedurute kugira ibintu byinduke
Inunga haduciye dusozera ana makuru nkabashimiye mwebwe mwese muteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ugiti ciwe afashe kwiyatorokaniriza mugire aho mwamubahwe mubanye no mu byanyu n'agahwanda